Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki 13 ukwezi kwa kane umwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Unikije. Ni Margarita Bankitse arongoye ishyirahamwe Shalom mu kiganiro yatanze mu rwibiri n'amashyaka y'amateka yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere. Inkuru kumwe n'inkuru yerekeye Uganda rwakoreshejwe n'ishyirahamwe yita ku mahoro na demokrasi Search for Common Ground hamwe n'inkuru ya Fabiola Bayisenge mu Rwanda arangisha umugabo wiwe yazimanganye hamwe n'inkuru ina mashika mateka yo mu bihugu byo muri Afrika museruko yatangwe ko byayo turaziga kwa ko mukanya kare imbere ariko imbere yaho reka tubanze twashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Freddy. Ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afrika. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Sudani bari mu mibonano yo kurondera kugena intumwa zabo zizo basirukira mu kanama k'abasivile n'abasirikare gitezwe ko kagiye kuzorongora igihugu mu myaka ibiri yimirije. Nyuma yaho indongozi z'abasirikare bakuye Perezida Omar al-Bashir ku butegetsi mu ntango z'uku kwezi bemereye kuzosangira ubutegetsi n'abasivile mu kiringo cy'imfata kibanza. Naho bisa nuko ibintu biriko biraja mu buryo abari mu myerekano bo baracabandanya gusasagaza ku biro by'irembo by'umukuru kwirembo ry'ibiro bikuru bya gisirikare bavuga ko bazohava aruko ubutegetsi bwegukiye aba civile. Igipolisi muri Uganda carongeye gufunga ejo ku munsi wa mbere umuririmbyi rurangiranywa akaba n'umushinga amateka Bobby Wine hari haize iminsi ibiri gusa akuwe ko igihano cyo gufungwa icamaso mu rugo rwiwe. Umwe mu bamwunganira hamwe n'umuvugizi w'igipolisi bavuze ko ari umwe mu bashobora guhangana na Perezida Museveni mu matora yimirije. Bobby Wine afise imyaka 37 y'amavuko abonwa nk'umwe mu bantu bakiri bato bakuze ku ntwaro ya Museveni ariko agashaka ko ibintu bihinduka. Igipolisi cyamufunze inyuma ya yuko ahamagawe n'urwego rw'iperereza ku byaha by'imigumuke cyo ku munsi wa mbere mu gitondo byavuzwe ni umwe mu bamwunganira imbere y'amategeko Asumani Basarirwa. Umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga yemeje itabwa mu mvuto rya Bobby Wine yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ati ari kumwe n'igipolisi kandi ariko arabazwa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icegera cy'umushikiranganji w'ubutungane Rod Rosenstein ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe. Rosenstein yashikirije mu rwete rwo gutanga imihoho yahaye Perezida Trump ejo ku munsi wa mbere ko azorangiza amabanga mu kwezi kwa gatanu itariki 11 ariko ntamvu yabimutumye yashikirije kiretse ko yavuze ko atacegera cy'umushikiranganji w'ubutungane abwirizwa kurenza amezi 16. Gutanga imihoho kwiwe kwatanguye kunugwanugwa kuvaho amatohozo y'umushingwa manza adasanzwe Robert Mueller arangiriye mu kwezi kwa gatatu ibyayavuyemwo bikamenyeshwa kumugaragara uharaheze indwi za babazibiri. Ayo matohoza akaba yaragamije kumenya nimba Burusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurwi w'abimukira 174 bagizwe ahanini n'abanyafrika batabawe mu gisagara ca Misrata muri Libya baratwawe mu Butaliyani ejo ku munsi wa mbere guhabwayo ubuhungiro. Umushikiranganji w'ubutungane ajejwe intwaro mu gihugu hagati yavuze ko 68 muri bo bafise imyaka iri munsi ya 18. Umukuru w'ikigo ca ONU kijejwe impunzi Hasel ariwe Filippo Gandhi yashikirije ko abo bimukira bahungishijwe ubwicanyi bashobora guhura nabwo muri Libya. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abashitse ku munsi wa mbere muri mu Butaliyano bagizwe n'abamuka muri Eritrea 69, abasomali 62, abamuka muri Sudani 5, hamwe na 5 nyene bamuka mu gihugu cya Ethiopia. Tugaruke muri Leta Zunze za Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamenyesheje ko buzorungika abasirikare bashika amajana 3 ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique, bakazoba bagiye gufasha mu bibazo by'abimukira bivugwa cyane kuri urwo rubibe. Itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'ubwo bushikiranganji bwo kwivuna abansi rivuga ko abo basirikare ba Amerika bazofasha mu bijyanye n'intwaro, ibijyanye no kunguruza abimukira, gutanga imfungugwa, hamwe no kumenya ibyo bakeneye. Hasanzwe hari abasirikare bashika ku 2,900 basanzwe bari ku mirimo, hamwe n'abandi bashika 2,000 basanzwe baseruka gufasha rukambye ahadutse ibibazo mu gihugu, bakaba bariko barafasha ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano muri Leta Zunze za Amerika gufasha kuri icyo kibazo cy'abimukira basa n'abavogereye urubibe rwo mu nuko Leta Zunze za Amerika zihana n'igihugu cya Mexique.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tumwese kamwe kamwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Inkuru zerekeye akarere ka Afrika ibiyaga binini. Imyaka ine nyuma yaho Burundi bwinjiriye mu ngwane za politike, ubu hahindutse iki? Hari za raporo za ONU zivuga ko abantu bashika ku 200,000 bishwe, naho abari hafi ku 250,000 bahunze igihugu kuva mwaka 2015. Ubu ngiye kwiteguriye gukoresha amatora rusange mu mwaka uza mu 2020. Mbega inzira y'amahoro no kwihanganiranira igihugu cyatanguye igeze hehe? Bimwe muri ibyo bibazo byarihwejwe mu biganiro byahuje kuri uyu wa mbere bamwe mu Barundi bo muri societe civile hamwe n'intumwa ziyobowe n'abashingamateka bamwe bamwe bo muri Kongre ya Amerika. Umenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika Diana Nazwi yakurikiranye ibyo bikorwa.
Abitabiriye umubonano wabereye ahakora inama nshingamateka ya Amerika i Washington DC bagarutse ku bibazo bitandukanye birimo ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro vya politike canke ibitandukanye. Umushingamateka Jim McGovern ari mu bafasha amajambo yavuze ko kuva intureka zo mu 2015 zaduka mu Burundi ibintu byakomeje kuba bibi. McGovern yishimikije uturorero tw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje guhohoterwa, iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abari mu mashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politiki, niugagwa giradiyo abongeza BBC n'Ijwi rya Amerika. Marguerite Barankitse aramutswa ikigo Maison Shalom ati ni hamwe nyene amose zatemba ja munda na yubundi bwarafutse umunwa. Marguerite Barankitse ukabona ivyo Burundi ni nako Lewis Madge atwari gisata ca Afrika y'ubuseruko mu ishami mpuzamakungu gita agateka kazi na muntu Human Rights Watch abibona. Kubwa Lewis Madge naho ubu atabakiratswa bari mu myerekano ntibisigura ko vyose vyera. Hano Lewis Madge ati kwica abani mu myerekano niko vyarahagaze kukata myerekano ikiba ariko kuvuga ko ibintu bimeze neza kuko atagipfira mu myerekano twoba tugeranije nabi cyane ibintu bimeze nabi gusumba uko vyari bimeze mu 2015 Mugihe abari muri uwo mubonano bagarutse ku kibazo c'impunzi zifatwa nabi mu bihugu nka Tanzania na Uganda bamwe mu Barundi baba Washington barafise ico basaba leta ya America Jean Belkimas Manirakiza numwe muri abo Barundi Ibindi bibazo abitabiye umubonano wo kumuhinga muno wa mbere bagarutse ko basavye leta ya Amerika gukurikiranira hagufi ikibazo c'amashirahamwe yasabwe gutanga imyidondoro ifatiye kumoko imbere yo gutanga ubuzi butandukanye bongera basaba leta ya Amerika gukaza ibihano no gufatira ambargo u Burundi kugira ngo ikibazo bisi ca politique catangwe mu 2015 kive mu nzira Diane Nahazwe akore n'amashinga amateka ya Amerika kubwije urya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,355 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Abatetsi baserukira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi babona kwa Burundi bakwiye gutahura kumwe ingorane z'abahanzi Ambassador Anne Casper yabishikirije igihe ishirahamwe Search for Common Ground yari riramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru Ijwi ya Amerika mwishikirizwa n'umenyeshamakuru Eloge Wirikaneza
Urongo ishyiramo Search for Common Ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha makuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID Ambasador Yohani Kasper aserukira Amerika mu Burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushikira iterambere rama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijanye n'ibibazo bibahanze
hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya
minsi yose.
Umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori by'ubutanguzi mu mugambi nababona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu.
No saba leta ko yofasha ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cyane cyane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kigagirane kikakira izo nyigisho kugira ngo ugwaruka rutere imbere kuko nakare urari inzara hakazukiki inzigo. Muri icyo gihe rero umuntu afise icakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko. Icyo ni cyane kinini nosaba leta.
Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushyirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwamashikirizwa makuru mu bijyanye n'ubutunzi.
Mujiwa mikarike ilimaze kukongwa kujo ama kuru atoro kanywa nige na tangwa jale kanyuko hafuwa ama kuru yeke ya politike nuze kano meshi nuku hiriza alamenye shamaku kukia bahidu yendo wamena nacho awasanga ibigane yo namakuru bifasiye kubutunzi ugambere ugakabiri bifasiye uko abantu babayeho ugagatatu bifasiye kungorane abenegihugu bafise
umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradiyo yo mu gihugu cy'u Burundi.
Imuhanga mu majepfo y'u Rwanda haravugwa inkuru y'inyuruzwa rya Germain Bikorimana haheze ukwezi irengero ryiwe ritazwi mu tamukanye wiwe Fabiola Bayisenge ndetse nabo bahora bakorana baratakambira inzego z'umutekano ngo zifashe kumenya irengero ryiwe. Ni inkuru ya Eric Bagiruwusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ukwezi kurengaho iminsi mike kurihiritse bwana Germain Bikorimana ashimutiwe mu karere ka Muhanga mu majepfo y'u Rwanda n'abantu bataramenyekana. Uyu bivugwa ko yari agenti w'ikigo cy'itumanaho MTN abamutwaye ngo bamukuruye bamwerekeza ku modoka bamubwira ko bifuzaga ko ababikuriza amafaranga kuri telefone bahita bamwinjiza mu modoka ku ngufu yo mu bwoko bwa RAV4 y'ibara ry'umukara. Umugore we Fabiola Bayisenge avugana n'ijwi rya Amerika atubwiye uko yamenye amakuru y'ishimutwa ry'umugabo we.
Abo bakorana ku kazi ngo babonye bamutwara ariko ntibabimenye neza hashize umwanya baravuga turiya muntu ntibabamutwaye baza kundeba turakurikirana tujya kuri polisi batubwira ngo nta muntu uhageze. Abayibonye babonye umuntu ngamuhamagara ngo bamanuka hepfo gato yabamwiriza mu modoka yarava y'umukara ntabwo babashije kumenya plaque z'iyo modoka ariko umwe mu bamutwaye babonye ari umupolisi wari wambaye sivile. Ubwo twajyaga kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga twasanze uwo mupolisi ahari tugerageza kubabaza amakuru turabaze ko twabonye umuntu watujyaniye umuntu mwamutubarije tukumva baratubwira ngo uwo muntu ngo umupolisi ngo ntiyari mu kazi kandi twarahamusanze ari mu kazi.
Madamu Bayisenge ijwi ryumvikanamo agahinda avuga ko nyuma yo kubura umugabo we yagerageje gushakishiriza hirya no hino ariko na n'ubu ntaramenya irengero ry'umugabo we.
Nabashije gushaka amakuru nkajya njya kuri polisi buri munsi bambwira ngo tugiye kubikurikirana bansaba impapuro byanditseho ngo mbibamenyeshe ya kuri ribu ikirego bakimanana nk'ibyumweru bibiri bambwira ngo barashaka amakuru. Ubwo nasubiraga barambwira ngo amakuru barayabuze ngo twebwe tujye tugenda tuyabashyiriye ngo bibone bashinzwe gushaka amakuru barambwira ngo ubwo ngubwo twebwe twarayabuze ngo tuzajye gushakira i Kigali.
Fabiola Bayisenge yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubura umugabo we wari utunze urugo byamuhungabanyije bikomeye we n'abana babiri bari mu ruhinja rw'amezi ane.
Yaramuhungabanyije kubera ko niwe wabashaga nyine guhahira urugo ubwo nyine ubushobozi bwahise burakora n'amafaranga nyine yacuruzaga muri ako kanya hari mu masaha y'akazi nyine ubwo barayamutwaranye.
Wowe ubusanzwe nk'umuntu mwabanaga hari ubwo wakekaga ko yashoboraga kuba hari abamushakisha?
Nta kibazo yari afite nta bantu narenze bamushakishaga. ari inshuti ze arabo bakorana mu kazi batubwiye ati nta kintu tumukekaho twabaje no kujya kuri MTN abo yakoreraga turabaza se nta kibazo wenda nta n'amanyanga yaba yarakoze mu kazi yakoraga akaba ari wenda aricyo kibazo cyatumye bamutwara batubwiye ati ntacyo nta kibazo yari afite
bibaye ngombwa se ko ugira icyo usaba inzego z'umutekano
nazisaba ko bampa amakuru wenda niba yaba afunze nkamenya aho afungiye icyo nabasaba
bamwe mu babonye batwara bwana Jérémie Bikorimana kugeza ubu baratinya kubitangaho amakuru gusa abandi bakavuga ko mbere yo kumutwara bari bugamanye imvura na bwana Bikorimana aho bari bugamanye imvura bashyira mu majwi umwe mu bamutwaye ngo yari umupolisi yambaye igisivire bavuga ko yitwa Robert Sengiyumva ukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye mu mujyi wa Muhanga bagenzi ba Bikorimana bakoranaga mu gucuruza serivisi z'itumanaho mu karere ka Muhanga bakavuga ko ibura rye rirushaho kubatera impungenge kuko nta kibi bari basanzwe bamuziho
uburyo duteye impungenge nuko tutazi ubuko yagiye cyangwa n'abamujyanye nyirizina kandi tukaba twaramubuze yari mugenzi wacu mu buryo bwose bushoboka tugomba kumenya ngo mugenzi wacu agiye gute abayeho gute cyangwa se ko tumubuze nitumenye irengero tukaba dufite impungenge z'uko kubera tutazi impamvu yabiteye natwe dusigaye bishobora kutubaho ntabwo tuzi ngo yazize ikiniki
nabo bakagira icyo basaba inzego z'umutekano
bishoboka twamenya aherereye ndetse kandi ikindi cya kabiri tukamenya n'icyo yazize haba hariho ikosa nyine yakoze akarihanirwa nk'amategeko nyine ariko byaba ari ntajyo akarenganurwa akagaruka mu buzima busanzwe
inzandiko zanditswe n'umugore wa Bikorimana ariwe Madamu Fabiola Bayisenge ashakisha umugabo we zigaragaza ko yabuze ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu masaha 8 z'amanywa ni inzandiko rumwe Bayisenge yandikiye urwego rwa polisi mu karere ka Muhanga ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu nubwo yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha i Muhanga ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka asaba ko inzego z'umutekano zamufasha gushakisha umugabo we bikamenyekana aho aherereye hari kandi inyandiko igaragaraho ubuhamya bw'ababibonye yemeza ko uwo mupolisi uzwi ku mazina ya Robert Nsengiyumva ari mu batwaye Bikorimana iyo nyandiko ariko ngo sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye mu karere ka Muhanga ntiyayemeye maze ihitamo gutumiza abanyiri kuyandika bavuga ko bageze kuri sitasiyo ya Nyamabuye bahabonye uwo mupolisi bavuga ko yitwa Robert Nsengiyumva icyo gihe bamubona kuri sitasiyo ya polisi ngo yari mu mpuzankano z'akazi mu gihe kwifatwa rya Bikorimana ngo yari yambaye imyenda isanzwe tuvugana na bwana Modeste Mbabazi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yatubwiye ko ari mu nama adusezeranya kuza gukurikirana iby'iki kibazo kuko ngo mu biro bye kitaramugeraho kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nitwari twakabashije kongera kumubona ku murongo wa telefone ngendanwa sirimwe sikabira abantu bashimutwa n'abandi bivuga ko baba batazwi bambaye imyenda ya gisivire inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite kandi bikazarangira zibagaragaje rimwe na rimwe bidegembya ubundi bari mu mapingu bitewe n'ibyaha ziba zibakekaho akabagira ubusajwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Inama nshingamateka y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe rya Afurika mu museruko ejo ku munsi wa mbere ryarasubiye gukorana mu bikorwa byayo yarusha mu gihugu cya Tanzania aho ryariko risubiramo kwihweza umutahe iryo shyirahamwe ryakoresheje mwaka wa 2017 warangiye itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu n'inkuru ya Pierre Claver inkuru umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika
kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomara indwi zitatu yarusha muri Tanzania mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo yerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga bazurabira hamwe kandi n'ingenye hojaho uwego ruhuza ugaruka muri ako karere ka yase iyo ntego y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi birabugaruka n'ingenye nzego zo gwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nkuko bitegekanywa n'amategeko agenga uwo mujyango. Mu kwezi guheze abashingamateka bagiye mu bihugu byabo kubonana nabo byega bose cyane cyane ugwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifite nguvu kandi ririmwo ibyifuzo byose by'ugwaruka. Ku byerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abashingamateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe. Vyabaye ngombwa ko umugwi w'abashingamateka urabe iby'ubutunzi usubiramo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino iki gihe. Ikindi abo bashingamateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere. Bitekanwe kandi ko azoboneka akaryo kuko imigwi yose y'abashingamateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe. Izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashingamateka. Mu kiringo cindwi zitatu bazomara abo bashingamateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati igice cya Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ugeze. Ibyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe. Intumbero y'uwo mugambi uhuza ibihugu bya yase komesa na sadek no guhuriza hamwe ibyerekeye ingendo amabarabara gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe. Ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo miryango biramaze guterera ibyumviro no kurabira hamwe ingena amategeko yo bameze. Ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ibyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro. Iki cicaro c'abashingamateka kibereye yarusha muri Tanzania mu gihe igeruka cabereye muri Zanzibar kuko ibihugu bitandatu byose bigize uwo muryango bibwirizwa kwakira icicaro cabo bashingamateka. Igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Tuti mwese mkundi radio hizuja Amerika wigani ya tuateguriye mwaka kanya wigaru kiengaha tuguneho kandi ya kanya kugushi mila engineer ya dufashe munga bugizi uma hamwe na Fasile ya dufashe kwegeranya wigani ya tuateguriye kuri mikro mwaka mwana Federica Mwunikije ama kuru na yomu ashikirijuwe na Aloise Bigirimana mwaka koze kututega matukui tulabifuje ama horo mwusi mwiza
radio hizuja Amerika ya bali kutubito chachu radio Yabaye isubizo cyacu Abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahujayo kwisi ry'Amerika radio kwisi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio kwisi ry'Amerika yo yabaye Isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza barakanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana byayiranze nibiri mbere nanyeka itereko izarushiriza radio ishyo rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ishyo rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mugucerera igihugu cy'u Burundi